Iri ni Ijwi rya Amerika. Ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubibashikiriza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Musi wa gatanu w'indwi iheze itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018, komisiyo y'igenga y'igihugu ijejwe agateka ka muntu mu mfunyapfunyo CNDH yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ku kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi kubijanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu. Umuntu aretse ibyerekeye umutekano, iyo komisiyo yaravuze ku byerekeye urudandazwa rw'abantu rwasubiye kwiyadukiza mu gihugu cy'u Burundi n'amabi akogwa ku bana. Ibindi mu CNDH wavuze ko ni byatangajwe n'ishami gishyirahamwe ONU gita impunzi HCR by'uko ryiteze kwakira impunzi z'Abarundi bagera ku 50,000 muri uno mwaka w'2018. Umugwi CNDH wananagize icyo uvuga ku makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres ku ngingo ya Leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Tutarambiranye rero mu kiganiro cy'uno munsi muri isanga, twatumiye Jean Baptiste Baribonekeza ayoboye umugwi CNDH. Waramutse.
Ndaramukije n'abatwumviriza bose. Ndashimiye VOA y'u Amerika ko mwantumiye muri kino cyago.
Ku munsi wa gatanu mu kiganiro mwahaye abamenyesha makuru mwaravuze ku bijyanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu, ku bato baba baragikurikiranye badafise amakuru mwashikirije, ducira ku mayange ukugene mwabonye vyifashe muri iki gihe.
Murakoze cyane. Muri rusangi itangazo twashikirije kuwa gatanu w'indwi iheze ryari igerekeye ukuntu tubona ibintu byifashe mu gihugu na cyane cyane mu gisata cy'agateka ka muntu kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika rero no mu ntango z'uyu mwaka kuva utanguye. Hanyuma rero nk'uko twabishyikirije bikaboneka ko muri rusangi umutekano wifashe neza mu mpande zose z'igihugu, kuko tugiranije n'uko twabibona mu minsi yahera nta bintu bicayivuta abanyagihugu tugize iminsi tubona, kandi haraciye amezi menshi. Ikintu twashyikirije muri urwo rwego nyine nuko twaravuze ku bijyanye n'ushaka ngene tubona ibikorwa bya politiki biri kubirabandanya. Turavuga ku bijyanye n'integuro ijyanye no guhinyanyura ibizwa shingiro. Turazi rero ibikorwa biri kubirakogwa, tukabona imyitwarariko ivugwa, tukabona ko nazo nyine muri rusange biri kubiragenda neza. Ariko rero turashimangira turavuga duti CNDH rero naho biri uko n'umugwi w'igihugu turashigikiye cyane amahoro n'umutekano muri iki gihugu, turashigikiye iteka n'itekane ku Barundi bose, turashigikiye ko agateka kazina muntu kubahirizwa mu mpande zose, kandi turashigikiye ko ishaka ry'abanyagihugu ryubahirizwa. Hanyuma rero tugahanura abari kubarategura icyo gikorwa hamwe n'abandi bose byega gushira imbere ineza y'Abarundi, ntibashyira imbere inyungu zabo cyangwa inyungu z'imigwi imwe imwe ikindi twavuze nuko
mubandanye
ego ikindi twavuze nuko turavye nko mu gisata cy'imibano twisuze cyane cyane ibyo tubona tuvuge ku gisata cy'indero turavuga turavye amahinduka yagera muri iminsi harimo ikwiragizwa ry'abigisha ba leta mu gihugu cyose mu ntumbero kugira ngo intara zitahorana abigisha bakwiye zishobore kubaronka turavuga ku cyo kuba tugikenguruka hanyuma turavuga yuko ari byiza ko ubushikiranganje bukomeza kumvira rero nk'abo baba bafise ibibazo bavuga bati nyabunaje naho biri uko bashize kure cyane cyane bantandukanje n'umuryango mu buryo budahita ngo bunyorohereze nazo nyine twaragize icyo tubivuze ko hanyuma turavuga ku kibazo kijyanye ni urudandazo rw'abantu
turaza kubigaruka ko reka turaza kubigaruka ko ibyo n'utuhe tunenge mwo mwarabonye mu byo mwatangaje
ahanini muri rusange twabonye yuko utunenge ari two duke muri rusange nk'uko twabivuze urabona yuko ugiranje n'imyaka iheze ubu ibintu byifashe neza cyane nubwo ati ni nk'igihe ushane mbere ugiranje n'ibyo twabona mu myaka iheruka ahanini igikomeye mu bijyanye n'utunenge tubona twebwe ni yuko ubona yuko umengo mu banyepolitike hagumaho icyo kutumvikana neza hakagumaho abumengo baravuga ati no twe duhagaza aha hanyuma bikanka ko baheza ngo bahindukire naho uwo basanzwe bakumbure bagira ati ibyo bapfa abari karavuga ukuri kumva ko badashaka kumwumviriza bigatuma rero umengo naho abanyepolitike baba bafise ukuri bashobora kuja hamwe ngo bumvikane bagire icyo bashitse ko cubahiriza abarundi bose ahanini ni icyo mu byo twashyikirije tubona muri iyi minsi gikwiye gukomeza cyigwa ikindi muri rusange ni ingene novuga nti uwo mugambi ujanye no guhinya ubwiza shingiro nawo nyine duhamagarira abantu yo kwisunga ineza y'abarundi bisigura yuko atawukigira igikorwa ciwe bakagira igikorwa cy'igihugu hanyuma rero niyo habaye amataka abantu bagashobora kwitura sentare bakumvikana ivyo tubivuga kubera yuko twumvise nyitwarariko ivugwa ucisanga umengo abantu barashaka kwikorera ibintu uko bavyumva batabanje kuja inama munyuma rero gacisanga iyo amatati yadutse nk'ivyo twabonye haba ingozi canke mu Kirundo canke mu Rumonge nko kujyanye tuvuge no mu kushiraho iby'amigwi ijeje kwandika abazotora mu bijyanye n'abayigize canke mu bijyanye n'ibyo bakora ukamenya ngo abantu bihuta kwihagira aho kwitura sentare ahari niyo twasazi yuko umuntu wese iyo afite ikintu kitamutomokeye yo kwitora sentare hanyuma bagashobora kumutunganiriza kuko vyishye ibaza yuko bizogenda bikimugwa biciye mu nzira y'intahe mu nzira yo kuja inama n'ingingo hanyuma binaniranye abantu bakitora sentare nicyo twashikirije mu bisanzwe
mu gihe igikorwa cerekeye referendum kwihinyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro kiriko kiraba hari amakuru avuga ko hoba hari abafise nk'impungenge n'ubwoba ko boba hara aba nkabatera ubwoba ngo mu gihe batoba batoye ego ku iryo referendum hara makuru umwe wamufise mwebwe kuvyerekeye ivyo
oya nta makuru nka turaronka ibyo twashubiye kuranka ko nabivuze twarumvise abantu bashika kuri batandatu barafunguye mu Kirundo hanyuma abantu bo ibyo batubwira bavuga bati batwagiriza yuko turiko turigisha guhakana no kuvuga oya kwibwiriza shingira aba bantu rero ubegereye ukabumviriza bavuga ivyo ariko wagenda kora muri dossier ukumviriza n'abajeje ubutungane ugacusanga n'ivyo aba bakoze muri aho babaye n'ushaka hanyuma rero hagize ingingo ifatwe yo kubafunga ugacusanga bagomba kuvuga bati nyabuna twe bari kubaduhora ibyumviro byacu bya politiki cyane kijanye n'igizwe gashingira ikindi twabonye ni igice mu Karusi cyaho usanga abantu bafata ubutumwa nabi, ugasanga mu guhimiriza aba abantu mu kuja tuvuye kwiyandikisha gutora bashaka kumbure kuba kubahatira ko kandi batabishaka mugabo si ikintu kiri henshi taraha mu Karusi twacumvise kandi nyine nibaze ko ari umurongozi wo hasi abayumvise ubutumwa nabi anyuma gaheza ugasanga yabushikirije nabi cyane cyane yabikoze nabi abantu bagatika ivuta umuntu mbere yo kumenga kujya kwiyandikisha gutora ni itegeko ariko nibaza ko insiguro ziriko ziratangwa n'abarongozi igihe no hino ni insiguro zumvikana zivuga ziki kwiyandikisha ni iteka ry'umurundi wese na cyane cyane yuko kwiyandikisha muri referendum kandi bitanga n'uburenganzira bwo kuzotora mu matora ya 2020 bireka ko ari igikorwa rero abarundi bose kibarafa ariko rikabiteka ku muntu nsabagahato muri make yo tubona yuko biriko biragenda neza muri rusange.
Murakoze.
Ikindi novuga gusa n'ikigero cha bajya amaze kuboneka yo kusanga bagira udukosa mu kwandika amazina y'abantu hanyuma cyane cyane nk'itwabonye ingozi no mu ntungahujumbura nako mu kinama ariko twibaza yuko nabo nyene usanga ari abantu kumbure baba bari kubarakora ibintu badategera neza tukibaza ko rero cyane cyane ajya gwegose nigo kongereza insiguro ruha abakozi barwo iyo bagiye gukora kijya gikorwa ni kuba gihambaye ntihagire abantu bashyiramo udukosa kuko udukosa izina ry'umuntu ryanditse nabi munyuma rero heza ugasanga ageze gutora kumbure ntashoboye kwibona kuri list imaze gusohoka ugasanga biteye ingorane aho nibaza ko insiguro zikwiye zotangwa kandi turashigikiye yuko mu gihe bigaragaye yuko umuntu yabigize abishaka yoheza agafatirwa ibihano bijyanye n'amategeko gutyo n'abandi bagafatira akarorero icyo gikorwa bagakomeza kucita kuko gikorwa kija mu neza y'abarundi bose.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Vitali uratwumva?
Ndabumva.
Watubwire indi zina naho hamagaye uri?
Nitwa Nirande kwa Vitali mpamagaye ndi Bujumbura ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Akabazo canke intererano?
Icyo mbona nk'intererano nuko umva bitamaze kubitegeka kujya kwiyandikisha nibaza ko atamuntu yo buragiza abantu ngo nibaze kwiyandikisha ku nguvu kubera kwiyandikisha biva ku mutima n'icyo umuntu atera kiva ku mutima.
Murakoze. Aho muhavuga iki Jean Baptiste?
Oui, ndashimye Vitali kucyumvira ashikirije kandi cyumvikana cyane. Ariko ahanini nibaza yuko ari cyumvira nari namaze kugira icyo ndakivuze ko kwiyandikisha ni ubushake bw'umuntu nta muntu yohatira undi kujya kwiyandikisha kandi nibaza yuko nk'uko nabivuze ndetse ijya no kwita kayizore yabaye mu Karusi aho ugari nk'umuntu yadukije navyo tubona ariko rero kuvuga ko ari uburenganzira ni ikintu gikomeye cyane ko abantu bavyumva yuko ari iteka ku murundi wese kuko mu gihe nk'ikibazo kiba kibajijwe kicega abarundi bose hanyuma rero umuntu akavuga ati ikibazo ndacyumvira kwiki nibaza yuko harabaye icyo navuga guharanira agateka ka muntu nga muri iki gihugu bikomeye cyane ku buryo abantu bavuga bati twakeneye ubwisanzure bwo kuvuga icyo twiyumvise muri iki gihe akaryo kabonetse kuvuga icyo umuntu yumva sinumva yuko ariho umuntu yo cavuga ngo nyabuna jeje ntibindaba misanzu biraturaba twese kandi je ndibaza yuko ari vyiza yuko abantu bose baheza bakaronka ako karyo kakoresha neza bikabiteka ku murundi bikabiteka ku barundi ariko kandi ntihagire umuntu abihakirwamo no kuvuga abantu bakagenda ku bushake bwabo kubera nkuko nabivuze ari ikintu cyiteka kuri twese ikintu cy'umuntu.
Murakoze. Christiani duteye akamo. Christiani uratwumva?
Ego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho mahamagaye mutumbeye?
Jenitwa Nkurunziza Christiane.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ego nashaka kubazo kubyerekeye bijya nyene ibinyo byo kuja kwiyandikisha. Biravugwa ko ngo utazoja kwiyandikisha ngo hazoje igihe ngo nahazo ari nko mu rugendo bashobora kumuhagarika ngo kubera ngo atiyandikishije. Rero nashaka mbaze ko nibaza ko kuja kwiyandikisha ko ari ku bushake bw'umuntu atagahato kojamo, hama bakavuga ko utazokwiyandikisha ndetse batazomusaba ni nakaranga muntu bazosaba ako gakarte nkuvuga ko nuzo bagiye kwiyandikisha tuzoba tugiye kwiyandikisha kubera ubwoba cyo nibaza rero ko bo tureka umumwe wese akagenda kwiyandikisha kugushaka kwiyiwe atagahato karimo nibaza ko ibyo nzi gushiramo gahato bariko bashaka kuduhahamura nivyo nyene bariko baravuga hariho abafise ubwoba uzosanga hariho n'abariko barahunga kubera ubwoba bw'ibyo bintu nibaza rero yuko botureka umumwe wese akagenda ku bugombe bwiwe atagahato karimo
murakoze
yego murakoze namwe
mubivuga ko iki Jean Baptiste
icyo uyu mufasoni avuze numva gishushe n'icyo uheruka yaravuze nibaza ko hariho ibihuha abantu bashobora gukwiragiza mugabo nta mutegetsi n'umwe cyanke umuntu n'umwe afite icyajejwe ngaha muri iki gihugu ashobora kuvuga yuko iyo haba abuze umuntu yaja cyanke icakora ngo ni kubera atashoboye kurangura uwo mugirwa ukomeye cyane ariko ku Barundi rero nk'uko bagize iminsi n'abandi babisigura aha mu Burundi muri kano kanya nta tegeko riratorwa ritegeka abantu gutegeza gutora uko amatora aje haribwo amaze gushika ngaho mugabo ngaho muri kano kanya ngaho iwacu ntari hari rimaze kuhaba riyaheze rigategekanya rero ivyo urirenze ko aheza gafatirwa nk'ibihano haba nyene kuri zinyine bijanye n'ubundi burenganzira bw'umunyagihugu ariko muri kano kanya ivyo ntabihari icyo nubwira uwo mufaso niko bacane cyane kumuhumuriza ndamuhumuriza yuko mu bisanzwe hatugira umuntu amuja mu matwi ngo amubeshe amutera ubwoba ati utagize uko bizogenda kuriya ariko kandi nka mushikanje muri iki gihugu nawe nyene ndamwereka yuko kenshi ari viza mu bibazo nk'ibi kutigira sindabibazo umuntu akabikurikiranira hafi kandi akagira inyifato ituma igikorwa bintu kigenda neza kuri twese maze ikivamwo kikaba ikintu abarundi bose baheza bakiyumvamo kitabagirira akamaro nico gituma rero nibaza yuko kugira sindabibazwa atari inyifato nziza
urakoze Desire aduteye akamo uratwumva Desire watubwirira indi zina naho hamagaye tumbeye
mukundo wandi bujombora
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
no tubazo tucyabano cyumviro
yego
ago mbaze mwiriwe mu tumire mwa turonke turo mose
ndaguhamiriwe
murakoze cyane ndago ndabaze rero
yego
sega CNDH yo ba ikora gushika mu mitumba canke bigora igaruka ku gwego gye gusa muri ko muravuga ibijanye n'agateka kazi na muntu nyine kubahirizwa nyine usanga abana bari yabo gafata mbega ibiba byose mu gihugu mwa mumenya neza ataki bacarutse hanyuma gisiga nacho mbega ko numva muri ko arabumviriza wa musanga muri ko muravuga nk'umuvugizi wa leta usanzwe wa gusende hashi wo numugo wigenga niwo bukorana gute na leta ama kubijyanye nabyo ni inyi bamwe nabandi ariko ravuga ko hari abahindi bakuza kuyandikisha ku nguvu wesanze nkimwe bihakana cyane ngo muvyemeze kuko burya abari hagati mu gihugu nico tubibona hari aho biba mwakora kushaka gusanga ataho boronka babivugira akafa kujya umutima amenye niyaza ko ngira ngo mundi biheze mwamwara muri nondwe nyine mwara kwikenyera do isanganiro yarashize akamakuru andi rete ibyo akorera mu karwo cyangwa bijya mu journalist yavuze ibyo atabonye kuburyo bari kashaka kugumura abantu mu gihugu hanyuma kubijyanye nuko agateka kazi na muntu kameze mu Burundi mu bisanzwe mu bivuze ko biri byofasha bajya bakwiyitirira ibicanje biriya ugasanga barafisa bagomba gucafuza muntu mbere yo guhaza mwamya hazo kuva kera bona bihagarika banashima mugabe iyo dukinye kubivuga canke bamwe n'abandi bakabirenza ko ho gwamazi byabahaye uwabikoze acha kumama na kumenga rafisi ngugu akamira mu kwerekana ko ahambaye murakoze
murakoze mu mwishure Jean Baptiste
ego ndamushimiye cyane uyo mu nyuwanje y'Ijuru America ubwa mbere hoho nashaka kumumenyesha yuko umurwi CNDH udakorera ibujumbura gusa ufite icyicaro ibujumbura ariko ugafita ico no kwita amaso mu ntara turafise ibiro byo mu ntara turafise ibiro Makamba turafise ibiro Gitega turafise ibiro Ingozi turafise baduterukira ku rwego rw'intara hanyuma rero turafise uburyo bwo gushika aho hose tuba twumvise ikintu giteye amakenga cyangwa gishobora kuba cyungabanya agati y'akazi na muntu gushika no ku bihugu rw'imitumba turayigendera kandi turabandanya ni ukuvuga hose twumvise hari ibibazo haba mu Rumonge haba Ingozi cyangwa mu Kirundo turashikayo icyo nashaka ko yo gitahura ntazi yibaza yuko ari ibintu umuntu kumbure aba yumva amakuru gusa ni kuvuga yuko turarondera amakuru gushika ku rwego rwo kumitumba icya kabiri ati mbega CNDH ni kuye gishobora kuvuga icyumviro cyo kimwe na leta ku kibazo cyangwa kiri mu bisanzwe nibaza yuko CNDH ni umugwi wigenga hanyuma rero ukaba ufise ihangiro no kuvuga ibyo ujejwe gukingira no gutimbataza agati y'akazi na muntu mu Burundi muri ibyo dukora rero hariho ibitari bike usanga dukora twikorana hakaba n'ibyo dukorana n'abandi yaba leta yaba amashyirahamwe yigenga baba nushaka abasanzwe bafasha Burundi aho bitwitare le partenaire hamwe rero na cyane cyane abanyagihugu muri rusange no kuvuga dukorana n'abantu bose leta rero uburyo dukorana ahanini ni mu gihe nk'akaba tuba dufise ikintu tubona kitatutomokeye hanyuma tukavuga duti ikintu cyego umushikiranganji kanaka cyangwa cyega komisariya y'igipolisi kanaka cyangwa kiraba ibohero kanaka cyangwa kiraba urundi rwego aho turafise uruhara ko kuba izo nzego mu buryo butandukanye haba mu nyandiko cyangwa mu kubarondera aho bari kugira ngo tugirane inama tubereke amategeko dufise cyangwa tubereke ibyo tunegura nabo bashobore kubitorera imishu turakorana mu buryo butandukanye rero nushaka haba no mu buryo bujyanye no kubahimiriza mu byo usanga kumbure batamenye twe twamenye hakiri kare tugaheza tukabibereka kugira ngo bashobore kubikosora hakiri kare ama rero kuvuga yuko hariho ibyo ushobora gusanga rimwe na mitibonye cyo kimwe na leta nivyo birashika kuko urwego rwa CNDH ruri nta kugira ngo ruhinyuze ibyo leta ikora byose kuko hariho ibyo usanga leta ari kirakora neza hakaba n'ibindi bigorana iri cyabikora neza rero nta kibuza yuko umuntu ashobora kubishikiriza iyo naho hagize ibigoranye cyangwa byakozwe nabi cyangwa ibyo ngabane zatakaza ngo nazo nyine umuntu akabishikiriza niho nibaza ari itandukaniro rya CNDH na kumbure n'ayandi mashyirahamwe amwamwe kuko twebwe intumbero yacu siyo kuvugira muvumbi kumuvumba cyangwa kurondera gucafuza umuntu uyu cyangwa uriya cyangwa kononera igihugu mu buryo bucanke buriya ahanini intumbero yacu niyo kuvugisha ukuri ubwa mbere ho ubwa kabiri tukavugishikiriza ukuri mu buryo bwubaka kugira ngo hari ibibazo bigende bitorerwa inyishu aho kugenda bikomantara intumbero yacu siyo gukomantaza ibibazo niyo kubikemura mu kurangiza nashaka kumwishura ku kibazo yarabajije kijyanye na iki avuze cyo kwandika abantu guhatira abantu kwiyandikisha cyabaye mu karusi kinibaza ko namaze kugishikiriza niba yakurikiranye ni ukuvuga kibaza yuko ari ikintu kibi kandi nk'uko bose babyiyamirije turibaza yuko ingingo zafashwe kugira ngo ntihagire ahandi bishobora kuba mugabo muri rusange nk'uko nabivuze nawe nyine nibaze ko atabororo byishigo tanga bwaho byo byarabaye kandi naho byabaye naza ko byacye bikosorwa ubwo nyene ku buryo umuntu ataca bifatira ko kugira ngo ashobore kuvuga yuko ko bariho ibikorwa bikubira kugwa muri rusange byo guhatira abantu kwiyandikisha.
Murakoze dufise Vincent ku murongo wa telefone. Vincent uratwumva?
Neza
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
kwa Nirola yobenza.
Muhamagaye muri he?
Ndani Kigali.
Mufise ikibazo canke intererano?
Nagira ngo mbaze umutumirwa ko akenshi twama twumva cyane cyane nko muri iyi minsi hari abantu bakomeje guhohoterwa ku bintu bijyanye no niyo referendumu ugiye kuba Burundi umuryango wigenga kandi baramira gateka kazi na muntu akenshi hari abo twahora tubona zishikira kuri tele nka Aprodehash gashikiriza ibintu uko byagenze haba kuri radiyo akenshi uwo mutumirwa ntago tubona twumva avuga ati nimba ari nk'umuntu yahohotewe n'inzego za leta ashyirwa ahagaragara akenshi duhora twumva avuga rumwe na leta ibyerekeranye ikaba yivuga mbega mwebwe mubona ari uguharanira agateka kazi na muntu koko kandi kwe kubona umenga ni ku ruhande rumwe niho muhengamire nashaka mbe ndi ku murongo abanze tubize ku kibazo kimwe ama ndi ndamubaza ikindi muntu
murakoze mumwishure Jean Baptiste
ego arakoze Vincent ndamuramukije nibaza ko ashobora kuba adakurikiranira hafi ibikorwa umugwi CNDH ukora kumbure hariho ibyo usanga byashoboye kwamamara n'ibindi bitaba byamamajwe ariko icyo nashaka kumenya kandi gikomeye cyane CNDH nikorera ku radio CNDH ikorera ku rubuga hanyuma turafise ibintu bitari bike rero dufasha gukemura haba nyene kuri ivyo bijanye n'ubushobora kuba yahohotewe canke yagize ikindi kibazo kijanye n'agateka kiwe mu ruhande urucanke ruriya turafashe rero abatari bake nibaza ko arondeye intahe ashobora kuzironka zitaringe kenshi turamamaza ku radio iyo tubonye ibibazo bigiye kurenga inkombe cyangwa naho n'imeze neza tukabivuga ariko sinibaza yuko ari umuhamagaro wacu asomye itegeko ritugenga si umuhamagaro wacu wo kuvuga ibigenda nabi gusa n'ibigenda neza turashyize uburenganzira bwo kubivuga navyo nyene aha rero nibaza yuko kumbure hariho ikidutandukanya nkuko nabivuze n'amashyirahamwe amwamwe kuko twebwe ndahamagariwe na gatoyi kuvuga ibitameze neza gusa ariko icyo namumenyesha nkongira ndasubira kukimenyesha n'abarundi n'amakungu nuko atagituma CNDH yovuga ngo ibintu bimeze nabi kandi bimeze neza kandi ntagituma yovuga ngo bimeze neza kandi bimeze nabi muri kano kanya rero muri rusange ndasubiye kubyamamaza ibintu biraboneka ko bimeze neza muri rusange kuko bimeze neza nibisigura yuko ata kintu gishobora gushika mu ntari cyangwa iri ugasanga hariho umuntu agateka kiwe kahungabanye cyangwa yuko atampari ziba zihari muri politiki bisigura yuko ibyo tuba tubona bishobora kuba byungabanya agateka kazi na muntu ari kimwe kimwe kandi nuvuga nti atari symptom d'une crise atari ibimenyetso by'uko igihugu kiba kiri mu ntambara cyangwa muri crise nkuko no bivuga ndibaza ko bitahura nico dushaka kuvuga rero si kuvuga yuko ari atagatakaza muntu bashaka guhohoterwa ko nuvuga nti ari zero violation ico sico tubona kandi ico twiteze mugabo muri kano kanya ivyo tubona usanga ari ibintu bishika rimwe rimwe kandi bishobora gukemugwa biciye mu buryo dusanze dufise bwo gukoresha amategeko bwo guhimiriza abantu n'ibindi byose dufise by'ubushobozi bwo gushobora guhasha ihohotera ryose agateka ka muntu
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga umugwi wanyu mu itangazo mwashikirije mwaragize icyo muvuga ku makenga aheruka gushikizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres ku ngingo ya leta y'u Burundi yerekeye guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ku batakurikiranye mwavyishuye ko gute
muri rusange twavuze yuko ujya mu shinganaye Antonio Guterres arongeshyirahamwe ONU n'umuntu ajeje gukurikirana ibiba mu bihugu byose byo ku isi no kuvuga ibihugu birengeje na 192 bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU turavuga yuko rero mu byajeje bikomeye cyane harimo gukinga amatati ku isi yose harimo no mu bihugu hagati hanyuma rero muri iyo ntumbero yabonye nk'ikintu gishobora kuba cyo tera ingorane mu gihugu kikazana amatati cyangwa intambara cyangwa umwumvikano muke mudugararo mu gihugu arabishikiriza kuri twebwe rero ni ikintu cyumvikana cyane ko ashobora kubyica ashikirije ku migambi iri gukorwa mu bihugu nk'iki cyo gunyanya urwivwa shingiro turumva ko ari ikintu cyumvikana ko ashikiriza amakenga mugabo turaviro ibyo tubona tukaraba n'ibyo yavuze tukabona yuko atakintu kitari cyane cyangwa gicivutu kihari cyo tuma haba amakenga akomeye cyo tuvuga duti kibaza yuko ahanini yabivuze nk'impanuro no kuvuga nk'inama agiri abariko barategura umugambi ugwenyanyura no bwizwa shingiro nabandi bose vyega baba abarundi babanye politiki cyangwa abanyamahanga kugira ngo mukubikora babikora no bwitonzi maze kizovamwo kizobikintu cingira kamaro ku barundi niko twasomye bujya gutuma mu bisanzwe kandi ko twabushikirije.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fiston, ku mirongo ya telefone Fiston uratwumva?
Ego ndabumva cyane mwiriwe.
Mwiriwe? O tubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Irakoze Fiston, ndi mu Kamenge neza na neza mu mirongo ya kabiri. Ndagaca ubujumbura.
Mufise ikibazo canke intererano?
Ni kibazo akongera akaba intererano ariko reka mpere ku ntererano. Nongera mvuga kuvyerekeye nyene situation mufatiye kuvyo nkawo ni afikirije ngene situation meze mu Burundi n'icyumviro cyo guhindura ibiza nshingiro. Bon gikuru je nashaka kuvuga urabona nka nk'ishyirahamwe ONU urabona yuko usanga yinjira cyane mu mategeko y'ibihugu kanaka muga tusanga ibindi bihugu twita yuko ngo bikomeye ku isi canke bifitunze ugasanga nibazinjiramo gose bagize baranavuga aca ba amategeko canke gutera ubwoba ngo tuzokuramwa amahera kanaka canke uko mugabo rero uravye nko muri Afrika ibi biriko biraba mu Burundi si gitangaza kuko urabona mu Buganda mu Rwanda mu bihugu byinshi muri Afrika ibyizwa shingiro barayinyanywe bivanye nibi kuko urabona mu gihe cy'abakoloni ibyizwa shingiro cyari nk'ikintu badikta gisigure babwira abantu bakame bakagifata uko nyene bagasanga tuko tugira muri amategeko ya kera naho twari dukwiye kujya mu mategeko bivanye kubera ubuze ati tufate demokrasi y'abanyaburaya tuyemprenye cyangwa tuyishyiremo neza ngo muri Afrika nishoboka kuko uravye no mu bihugu by'abarabu ntiyashobotse n'ubu gushyigikira baragerageza mugana ishoboka hava intambara gisanga ari ya ntambara nyine igarutse none nko kuri icyo kintu nagomba mbaze nk'umukuru wa CNDH muri icyo gihe ONU ubonye yuko yinjiye mu by'igihugu mwebwe nk'abantu muza amategeko mukorana gute n'amashyirahamwe ya ONU ageje by'agateka kazi na muntu kuko ntiyashaka kuvuga ati ngo igihugu turabona yuko intambara ishobora kubaye none ko babona ati intambara ishobora kubaye bo bakingiki cyangwa se indahashi ikorana gute n'amashyirahamwe agateka kazi na muntu nawe kugira ngo babone ishusho nziza y'igihugu.
Murakoze.
Ikindi nacyo mamaze umukuru wa CNDH agomabaza ati mbega inshingano zabo koko barakora hagati ya leta nabo ni uwe mubano uhari bakorana gute bahanana gute amakuru CNDH igumye ibaza ati yoyo ikora kwa kundi ivuga ati twaravuze ukuntu ku canke nayo nyine irashyiramo ingufu fizikma tukababona bakavuga ati iki kintu tugikosora umubano wabo n'abandi mashyirahamwe ya leta canke yigenga ijyanye n'agateka kazi na muntu umeze gute canke mu banyagihugu bashikayo gute babasigurire ukuntu igihugu kiri
reka bishure murakoze mu mwishure Jean Baptiste
ego ndamushimiye Fiston na shakangira geze kwibaza bibiri harimo nushaka izindi baza ahanini byo kwishwa neza kurusha na nizindi nzego mugabo kukibazo kijanye cyane cyane ningene ishiramwe ONU rishobora kubayigira ico rivuze ku mategeko ari mu bihugu kanaka hanyuma ntivuge ku bindi cyangwa ugasanga hariho izi babashikirije by'amakenga avuga bati ni igihugu muraga bahazotera intambara navuze yuko biri mu byo ishyirahamwe onirijejwe ibijyanye no gukinga intambara n'amatati mu bindi bihugu kuko ndamwibukije muri rusange ishyirahamwe onirijejwe ibintu bitatu bikuru kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi icyo ni cya mbere icya kabiri ni kubungabunga agateka kazi na muntu ku isi yose icya gatatu ni cyo kwitaho iterambere ku isi yose rero iyo umunyamaga mukuru wa ONU abonye ikintu gishobora kuba cyo tose kaza kimwe muri ibyo bitatu arabishyikiriza kandi ni ikintu cyumvikana hanyuma rero ikindi nuko icyo yumenya nuko igihugu cy'u Burundi cyo n'indi bihugu hariho amasezerano kiba cyarateyeko igikumu amasezerano mpuza makungu araba byagateye akazi na muntu ayo masezerano rero arashyize yategekanye igihugu ishobora gutegerezwa kwisunga kitabikora neza kugira ngo abantu bose bubahirizwe mu mpande zose ayo masezerano rero iyo atari karakurikizwa urashobora gusanga rero hariho abafite amakinganyo bakagira icyo bashikirije iyo habaye ibirego tuvuge bavuga bati muragabe ibintu bigenze neza bikurikijwe gutya haba mu bijanye na n'iza politiki cyangwa ibijanye n'iz'ubutunzi barashobora kugira icyo bivuze ku rwego mpuzamakungu hanyuma rero ikibazo cyacakiza muri leta kugira ngo leta ishobore gusigura twero kubitwerekeye mu gisata tujejwe nkuko navuze tujejwe byose tujejwe gisata cyagati akazi na muntu gusa muri icyo gisata rero ishingano yacu ni yuko kwamamaza ayo mategeko mpuzamakungu ajya gati akazi na muntu tukamamaza amategeko y'igihugu ajya gati akazi na muntu hanyuma tugashikiriza ingene tubona ibintu n'ibyo tuyongera n'ushaka hariho iyo bimeze neza tukabivuga iyo tubona ibidatumuye nazo nyine tukabivuga ariko rero nkuko nabivuze nta nshingano yo gucafuza igihugu dufise ni ukuvuga rero iyo ibintu bimeze neza turabivuga kandi tukabivuga neza tujyanye n'ingene tukorana n'izindi nzego za leta cyangwa abanyagihugu nacyo nagicishijemo mu kanya turakorana mu buryo butandukanye harimo icyo guhanana amakuru n'ibyo mugabo kandi harimo icyo kubahimiriza mu byo tujeje kugira ngo tubereke nk'uko nabivuze ibibazo tuba twabonye nabo batabonye bagaheza bakazita mbere n'ushaka hariho nabo usanga bakeneye inyigisho nabo nyine turazitanga rimwe na rimwe baba mu majeje umutekano cyangwa abandi ugasanga barakeneye guhugura ikintu kwita kukarihirizwa ubwenge mu gisata cy'akazi muntu turabikora n'abanyagihugu nicyo kimwe turaja ku mitumba kandi tugenda tugiye gusa gusuzuma bitagenda neza kandi tugenda hagiye ingorane ahabaye ingorane gusa turagenda no kwigisha bisanzwe turagenda nk'uheruka mu kwezi kwahera twari imabayi tukigisha abantu tuvuye nko kujyanye n'agateka k'abakenyezi n'ibijyanye n'amabi yakorerwa abakenyezi muri make turi mu gihugu turashika ku rubuga tukaganiriza abantu tukabumviriza natwe natwe tukabumvisha ibyo tubona byo gukomeza guteza imbere agateka kazi na muntu turakora n'ivyigwa n'ushaka kugira ngo ivyigwa ico no kutivyigwa bihanitse kugira ngo nk'abarongozi bashobore kubona kumbure ivyumviro biba bigezweho niko novyita mu bijanye n'agateka kazi na muntu kandi bishobora gutuma ubuzima bw'igihugu bugenda neza
murakoze dufise kandi Cedric uratwumva
yego nagize miro munyamakuru
mwiriwe irindi zina naho muri
iyo cyane irakoze nkaba ni Kampala Uganda
mufise ikibazo cya intererano
yego ndaramukije umutumire
amoro neza
halo mwiriwe cyane ni henze ngira ni utwara CNDH
yego me
ego kise utubazo tubiri nagomba kubabaza akambere yerekeranye nuko mu minsi iheze narasimbuye Burundi gatabonya ndanise umuntu w'umugenzi afunzwe twarabonanye naragenda musaba baramumpa gatabonya turavugana ariko arambwiye ati mwebwe muri hanze mutari mu ibohero mugende mu rurare mutuvugire ngo ubuzima bwo mu ibohero ngo nago bumeze neza ngo hari ibibazo bafite ibibazo byinshi cyane harimo abantu bafunzwe bagira ngo nyine ibintu byinshi urabona hari abantu bafunzwe bagira ibintu byinshi ariko arahanyuma avuga ati mwebwe ko mugingiri bakamukaba mukidegembya mutubwire n'ukuri ari CNDH izo kutugarukira ko tubabwire ibibazo bihari kuko musanga barabe hari icyo mushobora nko kubafasha murabe n'icyo mubafasha ko ubuzima bw'ibohero yibaza ko butoroshye gatoya ako oye kari akabazo ka mbere akabazo ka kabiri nagomba namubaze nyakubaha umutumire nagomba namu mene nk'umutuma urabona ko ubu uye twimirije inyanyuwa y'ibiriza shingiro hakaba hariho abarundi batari ba Kenya bari hanze y'igihugu nagomba mfatiye nka muzofate nibo mbere nka initiative cyangwa nk'igihugu mu bikorwa mu gihe kimwe musimbire kuraba
na abene wacu bari mu nkambi zigeranye n'ibi bihugu n'ibihugu cyacu babahungiye Tanzania mu Rwanda mu Uganda muri Congo kugira ngo mu bahumurize mu bakajya mu kihumure ko mutaho byo bafasha kuko iyo bari kuko nabyo bari kwakunda kuvuga n'abagenzi
Ntituki mufise kumurongo, ariko kubibazo ya rikara baza, mwoshobora kumwishura?
Ego, nda mshimie Cedric, ibibazo wajiji birumvikana cyane kimwe cyerekeye umuntu afungiwe mu gasho, sinamenye ko ari mu mpimba canke ahari ntiyabitomoye neza, ariko muri rusangi nashaka kubanza kumenyesha yuko, iyo umuntu afunzwe skin chief ara arabaho nabi kubera nta burenganzira afite bwo kwishyira no kwizana ntashobora kubona kumunsi abantu barabona ntabonana n'umuryango kumunsi nk'uko byahora hanini rero twebwe uko dukora muri rusangi turagenzura amabohero muri rusangi ariko kandi turakurikirana umuntu atwituye umwumwe mu kubakurikirana rero mu mabohero hari ibyo turasuzuma tukaraba mbega uyu muntu cyane cyane yafashwe gute afungiwe iki kugira turabe yuko amategeko yakurikijwe mu kumufata icyo bita procedure tukanaraba kandi yuko icyo kintu afungiwe gishemeye tugira turabe yuko kumbo atari ikintu gitoyi bamwagiriza gishobora gutuma yuburana yidegenvya cyangwa tugasanga kumbure bamufunze kado bamufunze vagabongo ko bavuga atagituma muri ico gihe tugaca tumurekuza ubwo nyene ariko abakunda gutebayo abari abantu rero bafise ibintu bibagira ubona ko bishemeye muri ico gihe rero cyadusuzuma no bwanda cyatuje ku ntambwe igira kabiri no kuvuga gusuzuma tukaraba uyu muntu mbega arafise umuntu amuburanira abo bita bavoka mbega iyo bafise ikibazo kumbure cy'ingwara araronka umuganga yabikeneye hari abo usanga bafite ingorane zidasanzwe ari nka diyabete cyangwa izindi ndwara zitoroshe zitaba yuko aguma ku miti tukaraba kwa ironka kandi tukarondera imiryango yabo kugira ngo tumenye yuko babagendera ko bashobora kubagemurira cyangwa kubaramutsa n'ibindi nk'uyu rero ndumva ko na mugenzi we yavuye mu Buganda akaza kumuramutsa twibaza yuko afunzwe wuntu arutse turaba ikibazo nacyo kijyanye n'ibimufunze rero tukaraba yuko yaburanishijwe ku gihe ibihe bitarenze icyo na novuga gikunda kutuhangayikisha nk'umurwi hari igihe usanga abantu barengeje ibihe biturukanye nuko mu butungane baca badusigura batubwira bati aha hantu tuvuge ko ari nk'umuntu afungiwe mu rumunge yafatiwe imakamba bati turafise ingwane zo gushika mu rumunge tuvuye imakamba kubera imakamba nta gasho kari abantu bafungiye mu rumunge cyangwa nk'umuntu afungiwe mu rugi yafatiwe mu cankuzo nicyo kimwe bakavuga bati haratubera urugendo rukabagwa rugasanga aburanishije mu kwezi aburanishijwe mu gukurikira ni ibibazo rero usanga bifatiye kumbure kuco no kwita ingene muri kano kanya gisata cy'ubutungane gitunganijwe ariko bizogende biratera imbere bukebuke kuri uyo mugenzi rero icyo numahanura nuko yoshobora kutwitura batwitura n'abandi batari bake bakatwandikira makete binanira bakadutelefona ku matelefone haba kuri telefone yo ya CNDH benshi barayizi ariko ku rubuga rwa internet n'ahandi hanyuma bakadutelefona ku murongo wacu tugashobora kubakurikirana kugira ngo turabe yuko baborekugwa cyangwa naho batarekuwe amategeko tukabona ko ariko arakurikizwa kuca kabiri yavuze ikibazo kijanye no kugendera abarundi bahunze icyo kibazo kituri ku mutima haraciye umwanya utari moto kumbure ibyo tutamamaje nuko twaragiteguye cyane turagitegurana n'abandi ziyega harimo ibiro bya HCR by'Ubujumbura harimo ikigo cya ho komisari wa droit de l'homme cy'Ubujumbura n'amashyirahamwe amwamwe ntari giteka itarahagarikwa hanyuma rero turagitunganya turagishikana ahantu tubona yuko kigomba gishoke mugabe duca dusanga hajemo izindi mbongamizi zijyanye n'ushaka mbere n'amategeko y'ibihugu bimwe barimwo bishobora kuba bitashotse byemera kugurura ibigo by'impunzi kuri bose icyo cyarabaye hanyuma mu bindi bihugu naho hacamo izindi mbogamizi niko novuga harimo rero ihagarikwa ry'imigenderanire ya hagati ya leta na kijya kigo cya onikije batera akazi na muntu n'utundi rero nibaze yuko ahanini tugifite ku mutima nk'uko nabivuze abarundi bahungiye mu mahanga n'abarundi bene wacu ibibazo barimo byinshi turabizi hariho kumbure utarashikashwa kuvuga uti kinyo gitegera neza ariko ibibazo by'impunzi zihora nabyo byinshi turabizi rero umunsi byadushobokeye umwanya n'uwundi ndibaza yuko rwogendo tuzorugira ariko mukurindira ahanini twe tuhimiriza abantu bose ata muntu aba abona yuko afise kumbure ikintu kimurondera ku giti kiwe cingorane kubera muri rutanga umutekano wifashe neza turabahanura yuko utahuka hanyuma kugira ngo nkuko nabandi benshi bari ko barabikora ibintu bya bishobora kubahirizwa ni hakiri kare kuko keshi ko umuntu atewa mu buhungiro niko ushobora gusanga kumbure utuntu tuwe tutagitunganye neza ariko twe turazi ukuntu umutekano wifashe mu ntara zose z'igihugu turibaza yuko abantu bahunze bakwiye kuza baratahuka baze ico kibazo kije muri kahisi.
Murakoze. Dufise kandi Maxime uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho utumbeye?
Nitwa Mana Liyo nkaba ndi mu ntara ya Muyinga.
Mufise ikibazo canke intererano?
Ego mfise ikibazo.
Ego.
Nagira mbanze ndamutse umutumire. Ikibazo cyanjye cya mbere cyerekeye ku bantu cyane cyane batavuga rumwe na leta ngerageje guperezida nko muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi hari abanyeshuri benshi bamaze igihe bafatwa babageza ko babwiko bigisha ibyo gutora oya mu ibwiriza shingiro kandi bakaba bafatwa nabo bakingiye nk'umudiregiteri w'ishuri ugasanga nabo ariko arabatanga ugasanga ariko barafungwa bo nk'ibyo kenshi twaraba ugasanga n'abantu bari muri opozisiyo gusa cyane cyane bo kuwo bita rwaza ariko nk'ibyo ku maradiyo cyangwa ibiki ntacyo tugira twumva biriko biravugwa ko sinzi mwebwe ko umuntu abimenya mwamubimenya naho muba muri ko murakora iki kugira ngo igihagarikwa ry'agaco kisa kirihagarare kuko tubirazi usanga na byinshi biri mu gituma igihugu nacyo nyine kitira gisubira inyuma kuko bushisanga kuguma bwuzura abantu atwinzira akarengana cyari gutuma baca bapfungwa.
Murakoze reka bise
ikibazo kindi nacyo nyine kerekeye n'icyo muti undo ku ntega baba abantu benshi bapfuye bo kwaba bayisimira bo kwagwasa nabo nyine ariko ngo mu gutuma twumva buri gihe ntacyo wigerukakaza ubivuga ko bafatana ifoto umuntu yanaka ugasanga cyari icyaha gikomeye kandi umengo nticyari icyaha kandi nta n'itegeko kujya rihari rihana kuba umuntu afite ifoto y'umuntu runaka kindi nacyo nagenda ndamubaze
munyaruse
ikintu kuko ndateka kazi na muntu ngo karubahirizwe cyane mu gihugu je mbona ko tubahirije kuko nta kuntu ko kubahirizwa ariko turavya amaradiyo menshi ari karakora yarugaye kuko burya amaradiyo ari mu bintu bya mbere bya bifasha kugira agati kazi na muntu kubahirizwe ibi niba ari karakora kugira ngo rero imenyesha makuru n'amaradiyo kugira ngo byongere bikore naho abantu bazogira icyizere cy'uwo mugwe. Murakoze
mu mwishure Jean Baptiste.
Ego ndamushimiye cyane Imana ariyo muri rusangi ibibazo byiwe ni ibibazo bitatu ariho ikibazo kijyanye n'abantu ba b'inyamurenza b'abanyeshuri bashobora kuba bafungwa bahogwa ko batavuga rumwe na leta icyo kibazo nashitwari bwamenye nari navuze yuko turafite ikibazo cyo mu Kirundo twari ko turagikora cyo mu Kirundo kubera abo bantu bafuze mu cyindo bashika batandatu niwe tumaze kuronka ariho nibaza yuko n'uyu nawe nyene amaze gushikiriza ivyo icyo tukora no gusuzuma tukaraba abo banyeshuri aho baba bafungiwe niba bafungiwe Ingozi cyangwa Inyamurenza nyene hanyuma tukabakurikirana dukoresheje bwa buryo navuga ni ukuvuga kuraba ikibafunze icyarico kuko kuvuga yuko utavuga rumwe na leta cyangwa ushigikiye uyu muntu cyangwa uriya ni kimwe ariko gukora icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu ni kindi kuko rero hariho igihe usanga umuntu yakoze icyaha mugabo ugasanga kubera ko ari mu mugwi wa politiki cyangwa uriya agaca agomba kwiheka kuri uwo mugwi cyangwa kwambara iyo nkofero y'umugwi kugira ngo icyaha nikimuje ko nibaze yuko rero twebwe turabyumvise iyo duhakanye tukabitohoza tukamenya ibyo bintu ngene byifashe iyo dusanze rero umuntu ariko arahogwa ivyumviro vyo vya politiki canke aho yegamiye muri politiki ataca kihanwa n'amategeko yakoze muri ico gihe birumvikana ko duca duheza tukamurekuza nico kimwe nicavuze ko bari abantu ba FN baba barapfuye mu kuntega iki naco nyene na makuru mashasha kuko twebwe amakuru dufishe nta bimenyetso by'abantu baba FNL bafuye ku ntego mugabo nazo nyi tugiye kubitohoza nawe nyene no muhanura kwegera umurwi kugira ngo aduhe amakuru yose afishe kuri abo bantu umwidondoro wabo ivyo bazi no kuvuga nyene byagenze canke abo bibazazi babi barabikoze gutyo dushobore kubikurikirana ibi tufata rero ko ari amakuru duca dukoresha nk'umurwi nk'uko dusanzwe tubikora hanyuma tugatohoza dusanze ari byo tugaheza tukanubwa butungane tukakurikirana kugira ngo ivyo bintu bije mu butungane amatohoza abe abo vyagira bashobore gukurikirana umkurangiza ikibazo cy'amaradiyo turakizi turakizi turamaze gukora ibitari bike nkuko abizi arazi uko ari amaradiyo radio isanganiro radio Rema FM hariho humuriza y'igitega zimaze kugururwa ndibaza amakuru mfise yuko na radio Bonesha FM ishobora kuba izokugurura vuba no kuvuga tu hariho ibyakozwe bitari bike turabishima hanyuma turashima kandi yuko na maradio nushaka amashashi yagiye ravuka n'ibinyamakuru bishashi muri kano kajyaho ndibaza yuko ubwisanzure bw'ibinyamakuru burahari hanyuma kuko ibibazo by'ayo maradio navyo tuko turakora ibishoboka byose nabo byega harimo cyane cyane urwego rujeje ku kontorora ibimenyeshamakuru bita sendise hamwe n'abarongozi harimo cyane cyane abajeje ubutungane kugira ngo ibindi binyamakuru navyo nyine bishobore kugurukwa ibitari mu makosa kuko nk'uko abizi hariho ibinyamakuru biri mu makosa ushobora gusanga rero ubutungane imbere yuko imbere yuko agira igikozwe cyose hateza kuva ingingo y'ubutungane ivuga iki ibintu twasanze atakosa ririmo canke ikikirimo ikosa ntigishoboka naho nibaza rero yuko ushobora kugira itandukaniro hagati y'ibinyamakuru biri mu kuri n'ibindi biri mu makosa
murakoze uretse ivyo bibazo twavuze vy'umutekano hamwe na gateka ka muntu mwitangaza mwashikishije kwa gatanu w'indwi iheze mwaranavuze kuvyerekera rudandazwa rw'abantu rwasubiye kwiyadukiza mu gihugu hamwe n'amabi akogwa ku bana mwo bivuga neza uko mwabibonye
ego mu bisanzwe twarabonye yuko cyane mu mwaka wa 2015-16 urugo rudandazwa rwaciye rwimonogoza tukibaza ko cyane cyane ari abantu bajya bitaba trafika bakorwa rudandazwa harimo n'abafise amashyirahamwe y'ikinyoma inkozi z'ikibi mu bisanzwe bakora ibyo bintu yaciye atomboreramo ugasanga by'imonogoje ariko rero turavye mu mwaka w'2017 wamenga byagabanutse bikaba rero bisubiye kuduga cyane 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 mu mpera z'umwaka no mu ntango z'umwaka wa 2018 nicyo bituma duciye rero tusemerera hakiri kare kugira ngo ibyo bintu ntibibandanye ibyo tubona rero ni uko hariho abana cyane cyane abana b'abigeme bakomeje gutwarwa hanze bisanzwe si abana batoyi n'abantu bakuze bakurije imyaka tufashe iby'amategeko avuga mugabo ubiravye ugasanga n'abantu bava mu icyo ni ukwita mu mpande z'igihugu zirimo ubukene mu miryango ikenye hanyuma rero ugasanga n'abantu bagenda babwirwa bati we tukujanye mu mahanga kubera ko tugufitiye akazi k'igitangaza uzosha uhembwa amadolari hanyuma ugaca ukikenura ugatunga n'ibindi ariko rero bashitseyo ugasanga bakoresha ibikorwa bitari bizima harimo ibikorwa bibahotera mu magara yabo harimo ibikorwa by'ubusambanyi harimo ibikorwa kumbure bibaruhisha cyane kandi atagahembo babaha harimo cyane cyane icyo kubanyigereza impapuro z'inzira za pasiporo bakababuza gushobora kugaruka icyo ni kintu kiri ngaha mu Burundi ariko kiri n'ahandi mugabo tubwire ikitwerekeye ni uko tubona yuko umengo byasubiye kwimonogoza turavye abagi barafatirwa ngaha za bukeye ngaha za Makamba nungahe Bujumbura n'ushaka nukabona yuko abantu bagiye mu mugi w'abantu hanyuma mu nyuma batoje bagasanga bari abantu bameze nk'abanyorojwe mu bisanzwe
naho amabi akoregwa abana
hanyuma abarundi nk'abanyamahanga ni ikintu ubona ko kitoroshe ariko tukibaza yuko cyane cyane gikenewe muri kano kanya icihuta gusumva ibindi ari uko hari kubaho wa murwi kubera hari itegeko rihana icyo cyaje muri 2014 birakwiye ko rero hihutirwa gushyirwaho wa murwi utegekana n'iryo tegeko ujejwe gukurikirana ingene icyo cyaha cifashe gutyo aba nabo babarashoboye kushika muri ivyo bihugu bari bamerewe nabi bashobore kuronderwa hanyuma bagarukano.
Muri make naho kuvyerekeye amabi akogwa kubana mu majambo make.
Kumabi akogwa kubana si sintu bikwiye hose mugabo haja bavuga bati hari gishora kubona ikintu kabona ni gitoyi ukiretse gaca gitera kibandanya twashatse kwamirira kure hakiri kare inyifato twabonye haba mu za cibitoke za bubanza na za gitega aho usanga abavyeyi canke ababanyi babonye umwana akoze agakosa gatoyi tuvuge ko yahanyuye ikigori cy'umuntu canke atakoze ibyo bamutumye muhira ari nk'ukuteka canke ibindi usanga ari ibikorwa biremereye ku bana umubyeyi agaca abyifatamo nabi agahana umwana mu buryo budasanzwe. Nkuko twabivuze nk'igitega hari ahantu muri Taba abasore baciye ibikonjo by'abana ngo bigore mu murima canke nk'umucibitoke aho hariho umubyeyi yaturi ikiganza cy'umwana n'umukanyeshaho umubyeyi yacumise imbugita umwana abana ntibapfuye mugabo ubirabiye byose cyangwa biraboneka yuko ari ntibihohotera cyane abana ku buryo rero dusaba yuko cyane cyane abantu busubira bagasubiza agatima mpembero bakibuka imico n'imigenzo y'abasokuru gufashanya no kubungabunga abana niyubonye umwana akoze ikosa ntucira ku buhombo kandi tugasaba cyane cyane leta yuko hoba ingingo zikomeye gusumbya bijyanye no gukingira abana na cyane cyane gukingira imiryango kubera biraboneka ko ibyo bikaze mu mpande haba harimo ubukene biraboneka ko harimo ubukene bw'abavyeyi cyangwa babanyi none ikintu cyabafata nko kumenya ibintu bidasanzwe.
Reka dufise Alexandre umwanya ubwiye kuturangirana. Alexandre watubwira irindi zina ukanyarutsa naho uri n'ikibazo canke intererano unyarutse.
Nitwa Alexandre Shukina Magara ndi Muranzi. Bavuga ko mutumire yavuze kuko nta muntu n'umwe aravuga ko kuma barabara ataka azo kwaka ikarata ya matoro ariko ararengana aho doronka bake n'uwo yoba yari yandikije cyashobora kuyisiga mu hirya ibyo rero n'ibihuha n'uko bihora bigenda iyo hegereje amatoro mu bihugu byinshi byo muri Afurika ibyo byose biva kuri kahise ibihugu byacu biba byaraciyemo muribuka ko inyuma y'ubukoloni hakurikiye ibihe bibi cyane bigarere bidukurikirana gushika n'ubu iyo no anura umurundi wese yiyandikishe kugira atange icyiyumviro cy'iyo mu matora.
Murakoze
kandi ngasaba kandi umutumire ngira nibahumurize imitima y'abarundi urumva ko hari abafite ubwoba cyane. Murakoze
cyane. Jean Baptiste umwanya usigaye ni muto hari icyiyumviro cy'anyuma mwoshikiriza muri make.
Na sagushikiza mu kurangiza ahanini ko ba ukusubira kumenyesha abarundi n'amakungu yuko turazimera rusangi tubona ibintu byifashe neza tugasaba yuko rero abari kubarategura igikorwa cyo gonyenyegizwa shingiro tugasaba cyane n'abanyepolitike bose baba bari mu Burundi cyangwa mu mahanga bo kwirinda icyo cyose gishobora kuza gusubira gutosekaza umutekano cyangwa akazi na muntu kugira ngo ibyo dukora byose aba muri politiki cyangwa mu bindi abarundi babikore imitimiri munda. Murakoze.
Nari turacyasiganye nka kanya gato cyane sinzi ko mwashobora kuvuga icyo mwafashe ku byatangajwe n'ishyirahamwe hase ku byerekeye ngo ko bashobora kwakira impunzi zishika ku 50,000 muri make.
Nazwi twafashe ko ari nka kamo ko guhanura tubona yuko hashe ni shiramwe naryo nyine rikomeye rikurikirana impunzi ku isi yose ahanini kenshi rero ivyo bakora bisunga cyo kwita gutegekanya kugira ngo ntihagire ikintu kiza ngo babone ingene bavyifatamo ariko muri rusangi ngaha mu Burundi muri kano kanya nta kintu kihari gituma umuntu yovuga ngo azohunga abantu ku rugero rukomeye kuko nkuko mubizi guhunga sinteguro guhunga biraduka umuntu no kuvuga arashobora kumva atameze neza hanyuma agahunga mugasi mugamushobora gufata ngo nzohunga mu mwakuza twahanuye rero yuko yaba leta baba abasanzwe bayifasha tukokora twese mu buryo bwo gutsimbataza amahoro n'umutekano tubananye tubumbatira amahoro hanyuma kandi dubungamwe hagati y'akazi na muntu nushaka turwanye n'inzara kuko bashobora kugunga n'inzara hanyuma rero ntihagire umuntu azohunga ahasigaye nkuko nabivuze twibaza yuko urugero umutekano
turabashimiye
murakoze azabahunga ku bwinshi
murakoze cyane yari Jean Baptiste baribonekeza ayoboye umugwise NIDH tuko turavuga ku itangazo bashikirije ku munsi wa gatanu w'indwiheze ku vyerekeye agateka ka muntu hamwe n'umutekano mu Burundi dushimiye n'abakwirikiranye iki kiganiro n'abashoboye guduhamagara bagashikiriza ivyiyumviro kaza n'ibibazo mwakumwe na Fidèle Niyongabo mugire ibihe vyiza.
Mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika.